ఇది నిజ్విజ్ అమెరిక్. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. turaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017 kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo.
nk'abagenda batanga ruswa bashobora guhura n'abarwanya ruswa bakabakurikirana nk'abandi baturage bose abica umutekano wo mu giturage.
Uwo ni Profesor Kalisa Mbanda, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda, mu kiganiro yahaye itangazamakuru ku myiteguro y'amatora mu Rwanda.
Rimwe na rimwe muri abo ngabo hari n'uwo usanga wenda n'urugero aho ukoreye iruhande rwawe hicaye umuntu ushinzwe umutekano, none ukabona yuko mu by'ukuri ikitwa ubwisanzure n'ubwo umuturage waza kugisinyira ugasanga yuko biragoye cyane rwose.
Uwo ni Gilbert Mwene Data, kandida mu matora ya perezida mu Rwanda, avuga ku bwigenge bw'abanyagihugu mu matora. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino. Tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe muteze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Abapolisi batanu bishwe kuri uyu wa kane bahitanywe n'ibombe yari itezwe mu modoka barimwo ku nkengera z'ibarabara riri mu buseruko bw'icyo gihugu. Ni nyuma y'iyindi mitego ibiri isa n'iyo yahitanye abapolisi umunani muri ako karere nyene, nk'uko byatangajwe n'abajeje umutekano muri Kenya. Abasirikare bishwe bariko baja gufasha bagenzi babo mu gisagara cha Liboi gihana urubibe na Somalia, nk'uko byashikirijwe n'ujeje gutunganya ibikorwa bya gisirikare mu ntara yo mu buraruko bushira ubuseruko Muhammad Ali Saleh. Umuhari Al-Shabab ukaba wiyitira icyo gitero cyo kimwe n'ibyari byabaye ku munsi wa gatatu. Mwamenya ko kuva aho abasirikare ba Kenya batanguriye kugwanya abagwanyi ba Al-Shabab mu mwaka w'ibihumbi 2011, igihugu cya Kenya caragabwemwo ibitero bitari bike, harimwo n'icyabereye ku kigo cy'ubucuruzi Westgate i Nairobi cyahitanye abantu 67 mu kwezi kw'icyenda mu 2013, no kuri kaminuza ya Garissa mu kwezi kwa kane mu 2015, icyo nacyo kikaba cyahitanye abashika ku 148. Senare y'igihugu muri Ethiopia kuri uyu wa kane afunze mu kiringo cy'imyaka 6 Yonatan Faye yahoze ari umuvugizi w'umugambwe utavuga rumwe na leta Blue Party. Amashirahamwe y'abaharanira gatare y'akazi na muntu yateye akamo ishirahamwe ONU gusaba ko hoba amatohoza kwikandamizwa rigirigwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe bagize imyiyerekano. Yonatan yari yagiwe mu ntango z'uku kwezi icyaha cy'uko yakokeje iterabwoba. Yahagaritswe mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2015, inyuma yaho asohoreye urwandiko ku rubuga rwa Facebook ruvuga ko leta yakoresheje ingufu ku banyagihugu aho gukoresha ibiganiro bikiye mu mahoro. Umuyobozi w'umugambwe Blue Party Yeshua Asefa amenyesha ko bazokunguruza urwo rubanza, akavuga kandi ko ari ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro. Umucamanza mukuru wa Leta Zunze za Amerika Jeff Sessions yatangaje ko agiye gusaba sentare nkuru y'igihugu ko yokwihweza neza ingingo ya sentare yahagaritse itegeko rya President Donald Trump kubijyanye no kubuza abanyagihugu baturuka mu bihugu by'Abarabu bishika kuri 6 kwinjira ku butaka bwa Amerika. Itangazo ryasohotse kuri uyu wa kane rivuga ko iryo tegeko rya President Trump ryubahiriza amategeko kubijyanye n'uko umutekano w'igihugu wubahirizwa. Sessions yavuze kandi ko ubushikiranganji bw'ubutungane butemera ingingo yafashwe na sentare yo guhagarika iryo tegeko, akavuga ko agiye gusaba ko sentare nkuru yosubiramwo kwiga iyo ngingo. Ivyo vyabereye muri sentare y'igihugu ikukira igisagara cya Richmond muri leta ya Virginia. Kuri uyu wa kane sentare y'intango ikaba yari yatangaje ko iryo tegeko rya President Trump ribuza abayisilamu kwinjira, kandi ko gisunga ivyo President Trump yagiye arashikiriza mu gihe cy'imyamamazo y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze. Ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN ryimuye icyicaro gikuru cyaryo kuri uyu wa kane. Ibirori byo kwinjira ku mugaragaro iyo nyubakwa nshasha byari byitabiriwe n'abanywanyi b'iryo shyirahamwe. naho bamwe muri bo bafise amakenga kubijyanye n'akazoza k'iryo shirahamwe, abandi babona ko icyo gikogwa ari intambwe nshasha y'iryo shirahamwe. Iyo nyubakwa yatwaye amafaranga ngana umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri y'amadolari, ikaba igizwe n'ibimenyetso biranga kahise n'akazoza k'iryo shirahamwe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igitero cyabaye ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icyenda mu 2011 nako i New York muri Amerika ari kibuso gikomeye cy'ubumwe muri iryo shirahamwe n'akamaro ko kugwaniriza hamwe iterabwoba. Jan Stoltenberg, umukuru w'ishyirahamwe OTAN, yashimye intererano ya Perezida Trump ijyanye no kongereza ibikenewe bya gisirikare, avuga ko ari ikimenyetso gikomeye cy'ukwiyemeza gukorera iryo shyirahamwe. Abategetsi bahurikiye muri iryo shyirahamwe bumvikanye ko bagiye gukorera hamwe bagakora batera imbere, bafise kandi umugambi wo kugwanya iterabwoba no gushinga umugwi ujejwe gusabikanya amatohoza hagati yabo. Mu gihugu cy'Ubugiriki, Lukas Papademos yahoze ari umushikiranganji wa mbere yakomerekejwe n'igisasu cya bombe cyaturikiye ku modoka yiwe ya Atene ku mugwa mukuru w'Ubugiriki kuri uyu wa kane. Ibyo byatangajwe n'abategetsi, aho bavuze kandi ko hari abakozi babiri b'ibanki nkuru y'igihugu bari muri iyo modoka, nabo nyene bakaba bakomeretse. Dimitri Zanakopoulos, umuvugizi wa leta, yatangaje ko cyari igitero cy'abiyahuzi, yamara nta mugwi n'umwe washotse ucyitirira. Naye muri Afghanistan, igisasu cya bombe cyari cyatezwe mu modoka hamwe n'amasasu yaciye akurikira byahitanye abantu bashika kuri 25 mu bajejwe umutekano muri icyo gihugu.
Turagushimiye Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwanya w'amakuru yo mu karere tubahere mu Rwanda, aho Komisiyo y'Igihugu y'Amatora isaba abantu bagaragaje ubushaka kubuzo kwitabira amatora ya Perezida wa Repubulika, ubu batanguye kuja hirya no hino kurondera ababasinyira ko bakwiye kubahiriza amategeko abazorenga ko ngo bakazohanwa. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro n'umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Profesori Kalisa Mbanda, itangazamakuru kuri uyu wa kane, yavuze ko imyiteguro y'amatora igeze kuri 90%. Uyu muyobozi yavuze ko kugeza ubu abantu batatu aribo bagaragaje ko bafite ubushake bwo kuzitabira amatora y'umukuru w'igihugu nk'abakandida bigenga. Profesori Mbanda yavuze ko kuva tariki ya 13 z'uku kwezi aba bantu batangiye kujya gushakisha ababasinyira. Abakandida bigenga basabwa amasinyatura ageze kuri 600 aturuka hirya no hino mu gihugu. Kugeza ubu hagaragaye abagabo babiri n'umugore umwe bagaragaje ubushake bwo kuzahatanira kuyobora u Rwanda, batangiye rero gushakisha amasinyatire y'abaturage, gusa bagasabwa kubikora byubahirije amategeko. Abazabirengaho bazabihanirwa nk'uko Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabivuze.
Birabujijwe rero kubikorera mu maresitora, mu mabare, mu mashuri, mu isoko. Ntibagomba kwiyamamaza kuko batara igihe cyo kwiyamamaza kitaragera, cyane cyane ko bataraba n'abakandida. Baratanga kandidatire ngo zemezwe, bagomba gusinyisha gusa. Ntibagomba kujya mu hari wakomeje ku kibazo cy'amafaranga. Ubundi iyo umuntu atanze amafaranga ku kintu abakirishye cyangwa se atakiriha, umuntu akaba yayifatamo na ruswa. Nk'abagenda batanga ruswa bashobora guhura n'abarwanya ruswa, bakabakurikirana nk'abandi baturage bose. Abica umutekano wo mu giturage ugasanga babifatiwemo. Tuzabajera nyabyo umunsi bazaba babikora ari abakandida.
Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko mu gihe cyo kwiyamamaza abazaba baremewe kuba abakandida bazemererwa gukoresha imbuga nkoranyambaga, gusa ngo izi nazo zizaba zifite amabwiriza zigenga.
Ese wasakaza inkuru ku mbuga y'abantu benshi wese mwamubona? Yego, mwamubona. Ibyo rero bizadufasha kubikurikirana. Muzi ko hari n'ibihugu bajya bagira batya bagafunga urubuga iyo babonye abantu bakabya. Birashoboka no mu Rwanda bashobora gufunga iyo nzira umuntu yakoresheje kugira ngo atongere, kandi tugakurikirana uwamutumye. Tugakurikirana uwamutumye kuko yabaye mu wahawe ububasha bwo kumufasha atakoresheje neza igikoresho yashyize mu ntoki ze.
Perezida wa Komisiyo y'Amatora yavuze ko abakandida nibaramuka bemerewe bagomba no kuzatangira gucunga imyitwarire yabo. Uyu muyobozi avuga ko kugeza ubu nta bintu by'urukozasoni baratangira kubona.
Ibijyanye n'amafoto y'urukozasoni, amafoto sinzi icyo bivuga, ariko nibara yifotoje sakiri umwana bakimuterura niyo nabonye menshi abana babafotora uko bibereye ntibira ntabwo bitera ntabwo bihurira n'amatora ntabwo bihurira na komisiyo y'igihugu y'amatora ariko ibyo ngibyo tuzabyiga igihe kigeze hari ikintu bavuga ko umukandida yarakwiriye kuba inyangamugayo ebwo bishobora kuza muri ibyo ariko nta cases zizara tugeraho kugira ngo mbe nabivuga ubu ngubu tuzabivuga dukurikije amabwiriza kandi tuzafata ibyemezo turi mu nama y'abakomiseri ubuhangaha ntabwo ari inama y'abakomiseri sinajya kubifataho icyemezo
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko kugeza ubu abifuza kuzaba abakandida bigenga ahagaragaye mwene Data Gilbert wigize no kuba umukandida wigenga washaka kwinjira mu nteko ishinga amategeko akaza gutsindwa Rwigara Diane na Mpayimana Philippe umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora atangaza ko ingengo y'imari izakoreshwa muri aya matora agera kuri miliyari 6 na miliyoni 600 agera kuri miliyoni 5 na miliyoni 200 niyo yamaze kuboneka n'abasigaye akazatangwa ku ngengo y'imari izatangira n'ukwezi kwa muri rusange amafaranga arenga miliyari 6 niyo azakenerwa muri aya matora ya Perezida wa Repubulika amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 nawo mu mahanga bo bazatora tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
tukivuga ku byerekeye amatora mu Rwanda uyiyamamariza kuba umukuru w'igihugu nk'umukandida yigenga mu Rwanda Gilbert mwene data yabwiye ijwi rya Amerika kwingingo ya komisiyo y'amatora yokuvuga ko bishobora abanyagihugu ngo bagwize igitigiri cy'amasinyature akenewe ari kubatesha agaciro yavuganye n'umumenyesha makuru Claude Kabengera
bakifitiye icyizere kandi hari abanyarwanda benshi bangaragariza ko bakifitiye nabo ko bantora nkaba na bafasha mu bijyanye n'ubuzima bwiza imibereho myiza y'igihugu ndetse n'iterambere
mwene data abanyarwanda benshi uvuga ni bangahe nabahe
nabari hirya no hino mu gihugu
ni bangahe
kuvuga muri district zose barahari
ni bangahe
hari abo dusabwa n'itegeko abo bo babari 600 ariko umuntu yabashatse hirya no hino mu gihugu ariko haba hari nabandi benshi cyane navuga yuko badushyigikiye ntabwo ari ngombwa bose ngo basinde
wabyemeza ute ko bagushyigikiye uvuga ko ari benshi udashobora kubyerekana mu mibare
iyo gahunda ni iguha icyizere cyo kumva yuko niba igihe kigeze bazagushyigikira n'ubundi bakabigaragaza
ariko mwene data ihangane nguce mu ijambo gatoya ubwo wiyamamarizaga kuba umudepite ubushize ngira ngo mu myaka 4 ishize wavugaga nk'uko nguko uri kuvuga uvuga ko hari abantu benshi bagushyigikiye wongera wivuga imyato y'ibyo uzageza ku banyarwanda urangije ubona 0.4% uratsindwa urongera agarutse ibyo bintu urabihuza gute
umva kubwire iyo vuze zero rero numva umuntu yaseka nta n'ikindi yakora zero
ni imibare ariko igaragara ibigaragaza
abanyarwanda ibyo zero barabizi njye numva nta nubwo yo nayitindaho ngo nivugeho ibintu byinshi cyane ariko iyo zero ngira ngo ntabwo njye nyizi rwose nimubwije ukuri
none wumva waratsinzwe ute
urumva njye icyo nakoze no kwiyamamaza n'abanyarwanda bakora akazi ko kuntora bisigaye mu hagati aho ngaho numva ntago nabitanga ibisobanuro byinshi hari izindi nzego mwabibaza
kanya gashize umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana Gerard Mbanda amaze gutangaza bimwe mu bintu bizagenderwaho muri aya matora ari imbere y'umukuru w'igihugu yasabye mwebwe abakandida bigenga ko mutemerewe kubashakira ahantu hahurira abantu benshi ko wavuze ko hari abantu benshi bagushyigikiye kandi bishobora kuzagusaba kubahuriza ahantu henshi cyangwa ahahuriye abantu benshi wakiriye gute iki cyemezo urakivugaho iki
kubona abantu biragoye kandi cyane ariko nk'umuntu wigeze kubikora mu gihe cyashize nabonaga icyo gihe bitagoye nk'uko bigoye ubu ngubu n'abandi bagenzi banjye twigeze no gukora n'inama na komisiyo tubivuga ko bigoye wenda tuvugiye mu karere ukamenyesha ubw'akarere ukamenyesha ubw'umurenge ukamenyesha ubw'akagari ukamenyesha ubw'umudugudu rimwe na rimwe muri abo ngabo hari n'uwo usanga wenda n'urugero aho ukoreye iruhande rwawe hicaye umuntu ushinzwe umutekano noneho ukabona yuko mu by'ukuri ikitwa ubwisanzure n'ubw'umuturage waza kugusinyira ugasanga yuko biragoye cyane rwose tugerageza kubivuga ukaganira n'inzego z'ibanze ugasanga zimwe na zimwe wenda nta n'ubwo wenda ibyo turi kuzibwira zishate kubyumva ariko turongera tukabibwira komisiyo abantu bo muri komisiyo bo bagerageza kudufasha ariko bijya bigaragara yuko ubufasha bwabo nabo hari aho bugarukira bigatuma twebwe kuba igikorwa kitu cyatugoye icyo cyatugoye rwose ndetse cyane.
Ariko Professor Mbanda yavuze ko hari ibintu byo kwishyura abantu ngo babasinyine byagiye bigaragara mu myaka yashize ku buryo ikiri mu bintu yagarutseho anababuza ko mwabikora kugira ngo mubone izo signature. Wigeze ubikora?
Oya, ngira ngo nawe arabizi ko ntigeze ndikora haba mu gihe cyashize ndetse haba no muri iki gihe.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuze gutyo, mwebwe mubifata gute nk'abakandida mwigenga cyangwa wowe ku giti cyawe?
Niyo ugeze no mu nzego dukorana nazo aho tujya gushaka signature, rimwe na rimwe hari uburyo ubona wenda ku bantu twoherezayo twumva bitakabaye bikorerwa intumwa zatumwe n'abantu bashaka kuyobora igihugu. Ko numva bumwe mu buryo bwo guha igihugu agaciro ni ukubaha n'abantu bagize umutima wo gushaka kugikorera ku rwego rwo hejuru. Kuba rero byo wa mugani haza mu bitangazamakuru amakuru abagaragaza nk'aho ari abantu bafite imyitwarire idahwitse, ariko njye navuga yuko icyo njyewe ngerageza gukora wenda ku giti cyanjye sinavugira abandi, ni ukwitwara mu buryo bumva bubereye umuntu ushaka kuba umukuru w'igihugu, kuko nabigiyemo numva mbishaka, numva kandi mbikwiriye. None nkavuga ngo byaba byiza duhawe umwanya dukeneye kugira ngo Abanyarwanda babone ko koko dushoboye, hanyuma ubundi cyangwa se babonye tutanashoboye nibo turaca urubanza. Ariko navuga yuko nasaba wenda umuntu wese ubasha kunyumva none aha ngaha ko umuntu ushaka cyangwa se ufite ubushake bwo kuyobora igihugu bagerageza kumuha icyubahiro n'agaciro kamukwiriye.
Reka ngushimire cyane Bwana Mwene Data Gilbert ku mwanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza ibiganiro twabateguriye kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tukubitire mu Burundi aho kubera ibitoro vyatanguye kuboneka n'ibarabara rya Gitega Ruyigi rikaba riheruka gukogwa, buramatari w'intara ya Ruyigi yarashinze ibiciro vy'imodoka zose zizana ingenzi mu Ruyigi. Abasanzwe biyunguruza baja mu Ruyigi barashima iyo ngingo, yamara bakidoga ko hari abadereva badashira mu ngiro iyo ngingo mu kurihisha amafaranga arenze ayashinzwe. Abajejwe intwaro mu ntara ya Ruyigi baragabisha abazokwihenda bakarenza ibiciro vyashinzwe. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel d'Antoine Sabimana.
Iyo ngingo yafashwe na buramatari w'intara ya Ruyigi yega imihora ihuza igisagara ca Ruyigi n'igisagara ca Gitega. Umuhora uhuza umupaka wa Tanzania ku ruhande rwa komine ya Gisuru n'igisagara ca Ruyigi, hamwe n'umuhora uhuza igisagara ca Ruyigi n'igisagara ca Cankuzo. Ufashe umuhora uhuza igisagara ca Gitega na Ruyigi itike yashinzwe n'amafaranga atarenga 5,000. Ni nayo mafaranga azorihishwa kuwafata umuhora uhuza igihugu ca Tanzania n'igisagara ca Ruyigi, naho umuhora uhuza igisagara ca Ruyigi n'igisagara ca Cankuzo hazorihishwa ku mafaranga atarenga 4,000. Iyo ngingo ikaba yafashwe kuri wa 2024 Rusama uno mwaka. Hassan Abdalla buramatari w'intara ya Ruyigi aratubwira igituma iyo ngingo yafashwe.
Turavye ibihe abene gihugu barimo, turavye n'ibitoro biriho mu kumasitasiyo abiri ari ngaha mu ntara ya Ruyigi. Twasanze rero abashoferi baradugije ibiciro ku rugero rurengeje aho bari bashitse ku 2,015,012, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba, ugasanga abanyaruyigi abene gihugu babaye abafu bafungwa kubera ibiciro byo kwiyunguruza dufatiye ku myidogo y'abenegihugu twaje dufata ingingo yuko twosubira kubitabura mu kurindira ko ganama n'abashoferi bandorera mu kwiyunga kugira neza ikibazo cy'igihugu bake kutiza kubera itini kandi n'umwiruma
muri ito kuri kidora bagendesha imiduga yunguruza abantu bava canke baje mu gisagara ca Ruyigi ibano bizofata twumvirije Hassan Abdalla muramatari w'intara ya Ruyigi
nabibumvishije yuko bagiye gukorera intara n'igihugu kuko ibarabara n'iby'igihugu turi rose n'abenegihugu bategereza kuri kamisha ko nabo nyine bakaronka ku ngugu atabishize mu ngiro nabo urumva baca bakora imiduga yabo mu ibarabara namaze kuvugana n'abatwara memento kugira ngo bazane amabisi bashobore kunguruza abanyaruyigi ku giciro kitavuna kandi bavyemeye nkibaza yuko n'abanyaruyigi kuvejo bamaze kubishira mu ngiro kiretse gusa imiduga imwe imwe ivuga iteganiyo numva hari imyidodombo batarashobora kubishira mu ngiro
iyo ngingo yakiranye akanyamuneza nabo barabafata ingendo bafata iyo mihoro abana badandaza bo mu gisagara ca Ruyigi bahora baja kurangura mu gisagara ca Gitega
twatugenda bakatubwira yuko ngibabaririri ngo nuko ngo ibinogo ngo nuko bituma ngo amafaranga yo tutanga amahera menshi kubera ngacagene gitoro cyishi kubera ibabara ngo ariribi none ubu nayo abajya bayigiza n'ubundi ivyo bitaro n'ivyishi mwaye kubaye kumanura bikaba nka bine gushika Igitega
twatugenda ku 800 bagushika Igitega hanyuma utera ugaruka naho bakwaka nk'ibihumbi 10 aho rero umuzigo ntuburimo harimo umuziko naho ibeca yiyongera ukacatanga nka 15 canke 14 gutyo none urumva umuntu ariko arakora rero yacakorera ku buhombe umuntu akacafatira nk'ikwibe yagurisha ko umuntu akacatera aho mbaho yokungutse
no mudandaza nawe ati kuzimbwa ku rugendo byahora biduteranya n'abakiriya bacu
ikibazo nagira nuko ibidandazwa tuzana cyaca bizimba umva bimaze kuzimunya gihugu nawe agacazimba cyasanga twaturahariya n'abakiriya kiga tubibumvishe bikaba ingorane inkubi iyo ngingo yoja mu ngiro tugasubira kugenda kuri bitanu twoshima kandi baza ko n'abanyagihugu zisubira bikoroha
ikanabahora baja kumara imanza mu gisagara ca Bujumbura bava mu ntara ya Ruyigi bavuga ko hari hageze aho batagishobora kumara izo manza uyu numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika abagendesha imiduga yunguruza abantu bafata izo nzira ntibavuga rumwe kuri iyo ngingo n'ata ruhande na rumwe gwemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bamwe bavuga ko ibiciro bikwiye kumenywa n'umukiriya n'abashoferi abandi nabo baremeza ko baravya amahera bahora binjiza hahora mugotera umuntu akeneye kwiyunguruza mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC ejo kuwa kane umushikiranganje w'Uburundi mushasha ajejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yararahiye imbere y'inama nshingamateka y'uwo muryango yarusha muri Tanzania ivyo bimuha uburenganzira bwo kuba umwe mu bagize iyo nama nshingamateka mu bikorwa vyayo vyose n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru ari yarusha
I Ndahayo Isabel do swear that I will give true
Isabel Ndahayo umushikiranganje mushasha w'Uburundi ajeje ibibazo byerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ariko ararahira imbere y'inama nshingamateka y'uwo muryango
and will preserve protect
yemeje ko azokora atiziganya ku nyungu zo guteza imbere uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ko azokubahiriza amategeko ko atazohemuka canke ngo agire ahahengamira ibyo byose akabisaba Imana ko yo bimufashamwo kanatsinda yarahiye afashe igitabo c'ijambo ry'Imana Bibiliya mu minwe
so help me God
amaze gukezwa nabo bahora bicarana kuko yahora ari umushingamateka n'umukuru w'iyo nama nshingamateka yamukeje maze ashimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza
the president of the republic of Burundi for rewarding us
Honorable Daniel Kidega ati nagateka kuri twese kuko numwe muri twebwe ashimiwe mu guhabwa amabanga y'ubushikiranganje ati nakaganuka duhaye
cannot be any better gift than this to the Third Assembly
kuri uwo mushikiranganji Isabel Ndahayo afise cugwe mu minwe atwenga twenga karakanyamuneza ntangere
akanyamuneza ntangere ndaryohewe cane bwa mbere ko nahawe ayo mabanga na mabanga toroshe ariko nibaza yuko nishimikije bikorwa nari maze iminsi ndiko ndakora mu myaka 5 ndi muri EAR nibaza yuko kizoba igikorwa cyo kubandanyiriza ko nezereze abandungitse nezereze abantoye nezereze na community nibaza ko ndi ngaha kunyungu ya komunite yose.
Ndahayo avuga ko icazoshira imbere ari gukora ibishoboka byose kugira ngo Burundi ukuri inyungu ziboneka muri uwo muryango w'akarere k'ibihugu bitandatu kuko hiyongereyemo Sudani y'Epfo.
Ikintu nyamukuru tuheza gushira imbere ni kimwe gusa, ni ugufasha kugira ngo iyi komunite ishike ku ntumbero yiyemeje, hanyuma tubumwe muri komunite yose. Hanyuma ikintu igira kabiri ni ukubandanya kandi ifasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora.
N'ikibazo cy'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntazo gishira inyuma mu byazo kwihutira gukora.
Icyo kibazo nibaza yuko kiri mu bindi bibazo bisanzwe biri muri komunote kiriko kirigwa. Sukuba kwa ikintu gishasha nzabanje gutanguza ni kibazo kisanzwe kiriko kirigwa kandi nibaza yuko kitazogorana cyane.
Mugiye inama ashinga amateka ya yase iri mu kirengo cyo kwiga amafaranga wa muryango uzokoresha mu mwaka uza. Uburundi ntibwashoboye gukwiza intererano yabwo mu mwaka uri kurahera usigaje indwi zibiri, bufise ibirarane by'imiliyoni zirenga indwi y'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyari 18 y'amarundi. Umushikira nganji Isabelle Ndahayo avuga ko vyatumwe n'ingorane igihugu kirimo.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu cyaciyemwo murano ko turi kugikogwa. Uburundi ntibwigeze bureka gutanga kandi muravye akiguru bwagiye buragira hejuru ingorane twari dufise. Nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye Uburundi kandi tuzobandanya tugira akiguru gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi.
Isabelle Ndahayo agarutse aho yahora yicara muri yo nama nshinga amateka ari umushikira nganji mu gihe wasubiriye nawe Leontine Nzeyimana azogaruka ari umushinga amateka kukaheruka gutogwa mu bandi 9 bazoserukira Uburundi mu kiringo gikurikira. Cyeklabe ni inkuru Arusha ku bwijwi rya Amerika.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyaka ibiri irashize igihugu cya Yemen gisizwe iheruheru n'imirwano hagati y'umutwe wa Abuti urwanya guverinoma yatowe. Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko kuva izi mvururu zatangira mu kwezi kwa gatatu umwaka 2015 zaguyemo abantu bagera ku 408,000, hakomereka abagera ku 8,200 ndetse abandi bagera kuri 3,000,000 bakurwa mu byabo. Kugeza ubu 17,000,000 by'abatuye Yemen bugarijwe n'inzara ikabije. Izi mvururu zateye ibibazo by'ubukungu mu gihugu hose. Ntibyoroshye kubona ibiribwa, ubuvuzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Cyane cyane ko na mbere y'izi mvururu Yemen yari ibeshejweho ahanini n'ibintu biva hanze ku kigero cya 90%. Ibi bigashimangira ko kugeza ubu iki gihugu kitashobora kubeshaho abaturage bacyo nta nkunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kigenera Yemen inkunga nyinshi ku isi. Mu kwezi gushize kwa kane Amerika yatanze inkunga ingana na $94 million z'amadolari ndetse n'ubufasha bw'ibanze ku batuye Yemen. Kuva mu mwaka 2016, inkunga yose Amerika imaze kugenera Yemen ibarugwa muri $546,000,000 z'amadolari. Izi mfashanyo ziganjemo ibiribwa n'amazi zigenerwa imiryango yasizwe iheruheru, hakaniyongeraho ubuvuzi bw'ibanze no kwita ku mirire y'abana. Ibi byongeraho kandi gutanga ubumenyi bw'ibanze mu gukumira indwara ziterwa n'umwanda ndetse no gushakiraho kuba abantu imirwano yavanye mu byabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakora ibishoboka byose mu kubungabunga ubuzima bw'abasizwe iheruheru n'intambara, hanarebwa uburyo yahoshwa burundu binyuze mu biganiro by'amahoro. Amerika kandi irahamagarira ibindi bihugu kongera umubare w'imfashanyo bigenera Yemen ndetse no kuhageza ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi kugira ngo iki gihugu cyongere kwiyubaka. Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikizi imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twahite bafitiye kuri iyi saha, aha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.